Ndabaramutse no genda bayi nikaze makuru yo kuri wa kane hagenzwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igisata cha oni kijejwe uburaro kirenegura inyifato y'inzego dijejwe gutunganya ibisagara bimwe bimwe ngo inyubakwa zidakurikijwe amategeko zubakwa izo nzego zibona nihagire igikogwa mu gisagara cha kabiri cha komune Gihanga intara ya Bubanza haraye honyonywe ibintu bitandukanye by'umugambwe SNL ingoro y'uwo mugambwe hakaba hafashwe umukuru w'umutumba abandi bari kumwe bariruka mu ntara ya Kirundo naho abakukuruke mu buzi bwa leta bakaba no banywanya ibishanga mituwele bari doga ko bahura n'ibazo bitandukanye ko kugira isanganya ariko mituwele ntigire ici bafashije turafitiye n'amakuru ajanye n'isukurike hafi isoko ya Ruvumera hamwe no kuruzitiro rw'ikibuga c'indege mpuzamakungu muri Kyon Dadaye muri zone Rukaramu muri komine Mutimbuzi edorinde ni mukanya kuri mikomi kumwe naho n'amuco mu ngabwe ibyuma Alphonse Kugimana sangwe ikaze
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Tasiwe kwa ramuta, gisata chao ni kijerugu buraro, kila negura nyifato yinzego, dijerugwe gutunganya ibisagara mu bihugu bimwe bimwe bya Afrika, Merlin Totino, aserukira yacu gisata chao ni mugabane wa Afrika, ata karorero kinyubakwa zidakurikije amategeko zubakwa izo nzego zibona nihagire ico zikora akabeshikirije mu nama y'igihugu kuri uyu wa gatatu ijanye n'itunganywa ry'ibisagara tumumvirize
Ikigisata cyawo ni kijejwe uburaro kimaze kubona ni ibibazo bimwe biguma bigaruka mu bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika. Dufise amategeko meza cyane ariko tudakurikiza kandi kenshi nabo nyene bayashiraho batayakurikiza mu ntango hanyuma umunyagihugu mutoya agakurikira. Kenshi na kenshi usanga harimo ibiturire akamwana wa mama canke kubasinda bibazwa mu kubuza abantu kubaka kuko hari gurirana ry'abantu. Ku ruhande rumwe bagira bati nimwubake ukugira uburaro n'uburenganzira nayo ku rundi ruhande bakagira bati nta buryo buhari bwo kuronsa abantu uburaro akenshi amareta ca yigira hagati akigira yatabibona nkuko womengo ntaco babirondera ko abantu bakubaka bakagira bati tuzogaruka gukosora akenshi rero iyo bagarutse gukosora habaho uruhombo ishavu kubera abantu bimuwe canke birukanywe kandi igihe uwo muntu yari karubaka leta yaramubona nico gituma igisata cawo nikijeje uburaro gihanura ugufata ingingo umugambo umaze kwemegwa naho butaratangura gushirwa mu ngiro n'ukumenyesha ingingo leta yabangiriye ko kugira umuntu amenye ko bamaze kubaka abashumbushwa ariko igihe yaba hariho umugambi ntiyagira abantu babandanya kubaka hanyuma haburu babwira na kimwe
Merlin Totino aserukira igisata cyawo ni ku mugabane wa Afrika akaba yasubiyemo na Eli Nibel haribonekeza imicafu itabwa ku ruzitiro rw'ikibuga c'indege mpuzamakungu Mercion Dadaye ugice ca quartier Kinyinya muri zone Rukaramu ya komine Mutimbuzi abanyagihugu baba muri iyo micungararo bakikeka ko abayitaho ari abatari hamashiramwe asanzwe akuriye imicafu urongo izone Rukaramu akavuga ko agiye gukorana n'amakomite ajeje umutekano kugira abatuzi bafise iyo ngeso akamenyesha ko agiye gutunganya ibikorwa byo gukuriye imicafu inkuru ya Moise Misago
bitanga ishusho mbi rwose kubona ari ku ruzitiro rw'ikibuga cy'indege
kwibarabara rigabura icyo kibuga cy'indege hamwe na zone Rukaramu muri quartier Kinyinya uhabona imicafu itabwa ku ruzitiro rw'icyo kibuga cy'indege bamwe mu banyagihugu bo mu Kinyinya bakavuga ko batazi abata iyo micafu muri icyo kibanza
byinjya bindi bicafu bashobora kuba bazana nk'ibivuye nko mu mpango nk'ibisashe sinzi ndashobora kumenya ko araba babizana nko mu ijoro kuko umuntu atamuntu yabonye biragoye gusigura ushobora gusanga ari abatari hanyene kuko uriha abafise intuzi yo ku modoka iza umuhumunsi iza kubitorera
imicafu tubona ngaha ku ruzitiro rw'indege ntitubyakira neza kuko biratuma haba isuku rike hambavu y'ikibuga cy'indege ndetse no kubera ari hambavu y'ibarabara bigatanga visage mbi ku bantu bahaca
abo banyakinyinya bakabona ko iyo micafu iteza urubwa iyo quartier
bitanga ishusho mbi rwose kandi biranashisha kubona ari ku ruzitiro rw'ikibuga cy'indege hakaca hinduka ahantu bata mayarara ntabwo mayarara abereye ahantu ku kibuga cy'indege
umwe mubararira ugo ruzitiro avuga ko bagerageza kubatuza
haraho byashitse kumbure twe tukabibona babizanye hama tukababuza mbere kubira ko baduha itegeko ko nta bintu bashobora gusuka impande y'uruzitiro kuko ari ikintu kishobora kugaragaza isura mbi bashobora kuba barerekwa n'abantu nyine bari nyuma kuko bo nibo banabibaha kubira ka kazi ko kaba kagutse ushanga ushobora kubukora ahantu hashobora kuba hakwira nk'ikilometero ushobora kuja ku ruhande runaka ugasanga barabisizeho gucyo rero umaze gusanga bamaze kubisuka nta kindi kintu ushobora gukora ku buryo ushobora kubikuraho wewe ubwaho kandi uri ndani uri mu ruzitiro
urongoye zone rukaramu avuga ko agiye gukorana n'amakomite ajeje umutekano kugira batuze abata iyo micafu muri icyo kibanza Leonidas nibigira
kuvuga hariya bimukiye hariya ruko tubatujije kwiri barora ryo ngaho ariko rero ko bimukiye ko iyo axe turakora n'abajeje nk'uhara ku mutumba wa Kinya ya mbere hanyuma nabo muri committee misodose ki ducunge abo bagizi banabe kugira ngo dukingire ingwara zishobora kwaduka cyo tugiye gukora nuko ku munsi wa gatandatu tuzaza gukora ibikorwa rusange kugira ngo tubanze turagene kubikura kugira ngo nibitere ikibazo
warongoye zone rukaramu aragabisha abanyagihugu batiyo micafu ku rugo ruzitiro ko abazofatwa bazohanwa hisunzwe amategeko
Tugushimire Moize Misago tukivuga ibijanye n'isuku rike hari micafu itandukanye mu buserege utwara amazi uri hafi isoko y'Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu barangura imirimo hafi yaho bashikiriza ko iyo micafu ituma nibarabara gyudura amazi iyo mvura yaguye kubera amazi atagitemba neza bongera ko bafite amakenga y'indwara ziturutse ku isuku rike zishobora kwaduka bagasaba abajejwe iby'isuku gutorera umuti yongorane Vestine Butoyi
Ibi bicafu biratugora gose kubera imvura iguye keshi arakunda kuzura cyane.
Uwo musereke bavuga ko uteye ingorane kubera imicafu itandukanye nk'amacupa ya plastike, amashashe n'ibindi birangwamwo. Uri nko ku meteri ijana yahari ihinguriro ry'ibinyobwa Burarudi munsi y'isoko ya Ruvumera iri mu Buyenzi, ku mahwane y'amabarabara harimo irija ku kivuko cya Bujumbura. Umwe mu barangurira imirimo hafi y'uwo musereke avuga ko iyi imvura iguye uwo musereke uca wuzura kubera amazi atakirengana, hamugahava utuma amazi yuzura mu ibarabara.
Keshi urufurege rashobora kwa rwaruzye bivanye n'umucafu buri yo batayo maze amazi ramaze kwa datemba aca rero ayuzura mu ibarabara
muri cyo gihe kurengana nk'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu ku makinga ngo biragorana
urabona n'umuserege ucamwe amazi menshi ukahitana imicafu ivuye mu gisagara bikaca bishikangaha bikaca byuzura bikaca bituma n'imirimo ya misi yose tuba tuko turahakorera idashobora kubandanya bivanye n'uyu muserege umaze kuzura urujya n'uja ruca rugorana ukacyusanga ibintu byose byononekaye natwe bw'ubwacu abataxi bwo tuba tuko turahakorera ntibitworohereza uko kucyabukana abantu cyusanga ari ikibazo kigoye cyane
Undi nabavuga ko bibangombwa ko umukiriya bamwururusa bageze muri cyo kibanza kuko badashobora kuharengana.
Byatugora gose inkumuntu hageze sora ko chikana umukiriya akamukura ko akavakaga n'amaguru nawe ntibikunde kucamo gashobira inyuma kumba zo kibara baracaba rimeze neza n'ibyo bicafu nyine bavyaduze nyibarabara. Bimwe twahe byo twanabyikurira nyene byaduteye.
Abo banyagihugu bakabona ko n'utwigoro bakora two kuhazibura rimfa gusa ko kuko ingufu zabo zifise aho zigarukira bakagira amakenga k'indwara ziturutse ku isuku rike zoshobora kubabangamira mu gihe atacokogwa
amakenga turayafise kuko urabona na cyane cyane korero urabona yaduteye bivanye n'iyi micafu nyene ikunda kuzayira turuka ngaha mu gisagara cya Bujumbura
abo barangurira imirimo hafi yahari umuserege wuzuye mu micafu munsi y'isoko ya Ruvumera mu gisagara cya Bujumbura basaba abajeje ubyisuku gutorera umuti ico kibazo Na nyarige bashikiriza ko badasiba gutanga mahera yo gusukura igisagara.
Isanganiro. Yadiduza.
Kwisaha zitandatu n'iminota 36 amakuru tuyabandanize mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yavuga ku musozi bugera wa 10 ndava mu ntara ya Mwaro yarayishwe muri rijoro ry'uwa gatatu rishira wa kane mu gihe yagirizwa kweraye aje kwiba kumuhana wo kuri uyo musozi musanteri wa 10 ndava haro yizendeza ko avuga ko uyo mugabo yafatanywe grenade wakabasanzwe aba muri komine Gatabo ya komine Kiganda mu ntara ya Murambya yarongoye komine ndava asaba abanyagihugu byo komine kubandanya birarira ariko ntibaze barihanira Ingoro mugambwe senere mu gisagara cha kabica komine Gihanga ntara ya Bubanza yarayibomowe idarapo n'igitabo bandikamwo biribwa abanyagihugu bahegereye baranyarutse gutabara abaco bahafatira umukuru mutumba abo bari kumwe bariruka umuhanuzi mukuru abura matari cyo kimwe na musitanteri wa komine Gihanga basaba ko amatohozo yonyaruka umutware hamwe yo kwagwigwa n'icaha aheza hamwe hisunzwe nako amategeko inkuru tudakwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma abakukuruke muzi bwa leta bakaba no banywanga bishiramwe mituwele bari dega kiyo bahuye nisanganye bakavunika mituwele niba itabafasha basigura ko babageze mu bidasanzwe ngo kuko bataba bavunitse bari ku kazi ka leta ibyo ni bimwe mu bibazo byashikirijwe n'abanywanyi bahurukiye muri mituwele y'abakozi ba leta mu nama urongo y'ishiramwe ku gwego gw'igihugu yagirishije abanywanyi bo mu ntara za Kirundo na Muyinga kuri wa gatatu mu Kirundo inkuru tubaza Abraham Safari
Muriyo nama yo guhanahana ivyiyumviro kubahurikiye mu ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta ariryo mitwe de la fonction publique mu gifaransa abergashatsi asanzwe arirongoye ku gwego rw'igihugu yavuze ko gushika ubu ashimishwa n'ingene abanywanyi ba mitwere babandanya kwiyongera kandi bagakorana neza nabo mu gutora inyishu y'ibazo by'abanywanyi ngo ni nayo mpamvu banaherutse kugurura n'inzo y'ubudandaje bw'imiti muri commune ya Bwambarangwe ikomine imwe muzigize intara ya Kirundo ariko rero abanywanyi bahurikiye muri mituelle de la fonction publique ntabwo banyuzwe namba kuko bafise ibazo bitari bike kuri iyo shirahamwe userukira abakozi ba leta kosibo mu ntara ya Kirundo buhinja Leonard ngo iyo baburiye umuti muri pharmacie ya mituelle ngo baragira ibibazo kuko iyo umuti uzimvye mu mafarmasiya bigenga babasaba kuriha ijana ku ijana canke naho bakawubanyegeza ivyo rero ngo birajuragiza abarwayi bagasaba ko abarongoye iryo shirahamwe rya mituwere bogira icyo bakoze kugira ngo ico kibazo kive mu nzira abandi nabo ngo barahabwa imiti bita amajenerike mu gifaransa kandi muganga aba yabandikiye imiti bita amaspecialite nayo abakukuruke mu buzi bwa leta nkuko Salvatore Mutuganyi wo mu ntara ya Muyinga yabishikirije ngo iyo bahuye nisanganye bakavunika ngo ntabwo mituwere ibavuza asaba ko leta nyabuna yobona ko babageze mu bihe bidasanzwe by'ubuzima ahubwo bakuye kwitabwa aho kurusha ahanyene munyishu bahawe ngo bokwegeranya buna amasurance ngo kuko mituwele ifasha abagiriye isanganya ku kazi nayo kubijanye n'imiti bataronswa kandi iba ihari mu mafarmasi yabigenga ngo bagiye kuvugana icyo kibazo nabo vyega ngo ariko kandi ngo n'abanywanyi ba mituwele ngo bomenya ko n'imiti bita amajenerike ishobora gukora mu kibanza cy'ama specialite mu Kirundo Abraham Safari kubwi radio isanganiro
Tugushimire Abraham Safari mugambwe sawanya Frodebu saba leta y'u Burundi guhagarika kutihanganiranira kwibonekeza ku rubuga rwa politike mu ntumbero yo gutegura amatora meza ya 2022 byashikirijwe n'umukuru wo mugambwe kuri no wa kane mu higaniro kubamenyesha makuru ho mugambwe ukaba wari uramutse ushira habona imigambi wifuza gushira mu ngiro hamwe wotsinda amatora ya 2022 kurikira Petero Caravelle na Imana arongo mugambwe Frodebu
Yabonyo twumva yuko nk'umugambwe SNL twatwumva ngo twebwe aho turi ibintu bimeze nabi batuje gukora basambuye ingoro bagize gute ibintu mwene ivyo tuba mu Burundi tunavyumva mu gitondo na nyitaba mu butuma mu ntara ya Ngozi siza handi bazindutse basanga ku nzugi hari misaraba yagahama kuzuje zimweze ku miryango imwimwe aha twashobora kuvuga yuko urubuga rumeze neza urubuga rurafise agatusi hari ibintu bitameze neza sagashishwa rumwe nico dutuma duhamagarira umutegetsi gukora ibishoboka byose ivyo bintu bihavye bihagarare nitumere nko muri 2015
Vugunde meshi. Imvugo ikumira burundu ngishobora gushikana kundya neza kivunga kubwa chartier ni unge ko umuhinga mu gukinga matatu bidaciye mu ngimba ngiyo mvugo iyo idahagaze haca haba yindi ntambwe yo gukozanya ko hagati iyo migwi mu gukinga kugira ibintu ntibigere ngaho ahantu rakimigwi ifise ibyitabona kumwe irondera uburyo gutorera umuti bibazo byabo nka karorero biciye mu biganiro Obanio nkuru
Hiyo imvugo yo gukumira burundu ibandanije ikoreshwa hagati y'imigwi ibiri itarabana gyiza akeshi ngo bishikana kunjyane zikivunga Chartier niyungeko
iyo hari imigwi ibiri cyangwa itatu ifise ibintu yapfuye hagatangura gukoreshwa imvugo ikumira burundu bamwe bariko barakoreshwa ko yamvuga ikumira ahubwo no bacha barondera uburyo bashaka kwerekana ahubwo ko naho bakubegwa bategeza kubaho byanga bikunda kandi majambo acaba yindukira no bagaza gukoresha inyifato y'inguvu imvuga ikumirana burundu amaherezo ishikana kugutotezanya kuko uva mu gukumira intambo kikurikira no gutoteza muri kurakumira byanga bikunda umwe nawe yumva ko ari karatotezwa aca yindukira karondera uburyo n'inguvu zingene yigwanira
uwo muhinga mu gukinga matati bidaciye mu ngimba aravuga ko hari uburyo bwo kwirinda izo mvugo
iyo abantu bagize ico bapfa bakuye kubitahura ko ari ibintu bisanzwe ama ndabivuga abantu barashobora kuba baronsera imwe bigashika bagafitongo abantu barashobora kuba basangiye abavyeyi bagafitongo umugabo no mugore barashobora gupfa ibinabiriya rero ikintu gikomeye imbere yuko bagira ico bakoze cyangwa bavuga no kubanza kwiyumvira aho abantu bavuga ati mbega aya majambo tugomba dukoresha na yashobora kudufasha kugira ngo dushobore gutorera umuti ibibazo bihari cyangwa n'amajambo ashobora gutuma ibintu biba nabi kurusha niyo mpamvu rero bisaba ko abantu ari vyiza ko igihe cyose habaye ikibazo kanaka ni vyiza kubanza kwirimbura nuko ikintu citwa ikiyago ku bantu bafise ico bapfa ni ikintu gikomeye cyane nama ndabivuga nta shuri rya dialogue rihari nta shuri ry'ikiganiro rihari ariko abantu bakwiye kumenya bati igihe cyose habaye ibibazo nta wundi muti
mu wundi buryo bwo gukinga intwaro ngo yo kwigisha abatwagwa icari co benizo mvugo hamwe ningaruka zazo
tugushimire oba niyo nkuru abanywanyi b'imigambwe nka Senel na Ipona bo muri commune Busiga intara ya Ngozi bari mu bwoba kubera ko basanze ku mazu yabo hacavye ko imisaraba muri aka gatondo inkuru tubaza pa nine muzagara
nkuko bivugwa na Minani Juvenal hamwe na Emmanuel Atungimana barongoye iyo migambwe Senere na Iprona muri commune Busiga ngo bazindutse baronka amatelefone n'amafoto birungitswe n'abanywanyi babo bari mu mazone yose iyo commune ya Busiga ko amazu henshi hacapye ko imisaraba itukura ahandi naho amasandu ku ngoro ya Senere yo muri zone Rukecho turetse ivyo bicapo biriko ibiti cy'idarapo basanze carandu ngo iyo migambwe bavuga ko ubwo bubari bwinshi mu banywanyi babo basaba abarongoye intwaro n'umutekano kugirisha amanama yo guhumuriza kandi bakarondera abo bagize ibyo bintu bagahana twarondeye mustaneri wa komine Busiga turamubura telefone yahamagara hakabura uwitaba ariko umuhanuzi wibajejwe imibano avuga ko atavyinshi baramenya ko bariko baratohoza binemezwa ibinavugwa na Aloyse Nyabendarongoye SNDFDD muri iyo komine ya Busiga abo babiri nabo nyene baremeza ko amanama yo guhumuriza akenewe ngo imitima yabo bafise ubwoba isubire hamwe Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
tugushimire Apolinaire Muzagara kwari kuri iyo nkuru yawe duce turangiriza kamakuru ariko kuyafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zezigize ano makuru gisata cyawe ni kije rwuraro kiranegura nyifato y'inzego DJ rwo gutunganya bisagara bimwe bimwe aho n'inyubakwa zidakurikije amategeko zibakwa izo nzego zibona ntihagire igikogwa mu gisagara cya kabica 10 Gihanga ntari abubanza haraye hunwe ibintu bitandukanye by'umugambwe SNL aho n'ingoro y'uwo mugambwe hakaba hafashwe mukuru w'umutumba aba ndi bari kumwe bariruka mu ntara ya Kirundo naho abakukuruke muzi bwa leta bakaba no banywanga ibishanga mituwele bari doga kwahura n'ibibazo bitandukanye aho bagira isanganya ariko mituwele ntigire ico ibafasha bano makuru twabwiye ni makuru ajye n'isukurike hafi isoko ya Ruvumera hamwe no kuruzitiro rw'ikibuga c'indege mpuzamakungu mu kuyonda daye muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi ndabashimire mbega mwese mwariko muradukurikirana nshimire Alphonse kubw'Imana yari mu yakaramfasha mu ngabwe ibyuma nshimire na Oba niyo nkuru yarahagariye no makuru honera muco ndabifuriza umunsi mwiza